Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti wakunze muteza matuiga niluzira Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri sa gatanu mu kumena Jodiane na hazo indongo ibiganiro n'amakuru tuwafitiye muri kano kanya.
Byaratubabaje kandi ni ibintu biteye impungenge cyane. Ubu ngubu biri mu rurambo, iminsi ishize byari mu bijombo, tukibaza aho bigenda bigana, rimwe na rimwe bikatuyobera bikanadusiga, ariko biduteye impungenge cyane zikomeye. Ntitubasha kumva uburyo ki les groupes armés étrangers baza kurwanira iwacu. Ni akababaro nta kindi.
Uyu ni Maître Claude Nkunda atwara ihuriro ry'urwaruka rw'abanyamurenge rizwi nka Banyamurenge Global Network Youth League. Yamiriza ingendo y'imirwi y'abarundi maze iminsi irwanira mu karere kabo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ihuriro ry'abanyamurenge bumwe mu bwoko bwiganje mu turere two muri Kivu y'Epfo mu buseruko bwa Kongo hamaze iminsi habera intambara hagati y'imigwi y'Abarundi risaba ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akarere k'ibiyaga binini CIRGL n'ubumwe bwa Afurika gufasha kugira ngo iyo mirwi ituzwe muri ako karere. Iryo hiriro rivuga ko bidatahuritse ingene Abarundi baja gukemurira ibibazo vyabo mu butaka bwa Kongo babanje guteza umutekano muke abakongomani. Inkuru dukesha umumenyesha makuru Ijwi rya Amerika Roger Urika neza turabigaruka ko handi hato n'umwanya dukundira. Ariko tukiri mu Burundi, leta y'igihugu cy'u Burundi iranegura amashirahamwe aguma akora ivyegeranyo ku bijanye n'inzara iri mu gihugu aho gukora kugira ngo bafashe mu kugwiza umwimbu no mu gutuza iyo nzara. Vyashikije n'umushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije igihe ari kwashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu kiringo c'amezi atatu. Deogide Rurema asigura ko ari kuharagarakanwa imbuto z'ibifungurwa vya kera kugira ngo batorere umuti ikibazo cyo gufungura nabi kandi inzara mu gihugu ngo yaragabanutse. Ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Murabona ko muri no myaka ibiri heze umwimbo ku rwego rw'igihugu uri ku rugero rumwe, nta ntara n'imwe iriko irabazwamo inzara gushika ubu. Ama tukaba tubona
umushikiranganji Deogide Rurema yemeza ko umwimbo wagenze neza mu gihugu, arico gituma atanze arivugwa mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Ariko ashikiriza ivyo ubwo bushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atatarangiye. Yemeje ko ubwo bushikiranganji bwatanguye kugwiza imbuto z'ibifungurwa nkenerwa kugira butuze inzara n'indwara ziva ku gufungura nabi.
Umushikiranganji natwe twarafashe byo hangiro kugwiza ubwoko buvamwo cyunyunyu bikwiye cy'ibifungurwa. Twabwiye yuko turiko turateza imbere ibijanye nyanja z'amafi mu gihugu. Riho igisata kijanye n'imboga muzi ko zisahiriza cyane mu kugwanya inzara no gufungura nabi. Naha rero ikigo cy'ubushakashatsi izabu carashije ku mugaragaro koko ubwoko bw'ibijumbu bise ibijumbu karoti avuga ko birimo ibyunyunyu kwiye.
Rurema anegura ibikorwa byamwe mu mashyirahamwe n'ahatayavuze amazina amaze imyaka akorera mu Burundi mu gisata cyo kugwanya inzara, ariko buri mwaka akamasohora ivyegeranyo vyerekana ko mu Burundi hari inzara n'abagwaye indwara ziva kugufungura nabi.
Murazi yuko mu minsi yahera inzara gufungura nabi kwari inkuru ririmbo mu mashirahamwe atari make atandukanye akorera mu gihugu. Kanadutangaza kubona umuntu amara imyaka 10 cyangwa 15 avuga ko ariko arakora kugira ngo agwanye inzara, agwanye gufungura nabi, mugabo buri mwaka ayo maraporo akaba aguma aboneka.
Uyu mushikiranganji avuga ko kugira umwimbo utere imbere ikigo kijejwe ubushakashatsi Izabu kiriko kirakora kugira kigarukane imbuto z'ibifungurwa kama abasokuru bafungura kandi bifitiye akamara magara y'abantu. Umuhinga mu by'iterambere ry'abanyagihugu akaba n'umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi mu kigo yashize abona yemeza ko kugira uburimyi n'ubworozi butera imbere mu Burundi ari uko abanyagihugu boronswe ubumenyi bukwiye. Aloyizi Misago akanegura abashira imbere ibintazi muri ico gisata.
Abarimyi n'aborozi ntibabandanye bakorera kuvyo basokuru batubwiye, cyane cyane nkabijya vyerekeye ivyukwemera ibintazi. Usanze nk'umurima utashobora kwimbuka neza bagaca bavuga ngo bamwabuye, aho kubanza kuraba yuko ubwo rusi warimyeko rufise ivyunyunyu bikwiye, aho kuraba yuko ivyo wahateye bijanye n'ubwo rusi. Ivyo rero bikava kukutamenya ubuhinga bw'uburimyi n'ubworozi.
ikindi uyo muhinga abona nk'inama by'iterambere mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi n'ukutaja hamwe Misago akemeza ko atawushobora gutera imbere ari umwe atanga akarorero k'ingene igihugu cya Ethiopia cyateye imbere
nta murimye numwe ngaha mu Burundi yovuga ngo yoshobora kugura tracteur wenyene ariko ufashe nk'agasozi kose bakaja hamwe tracteur barayishobora kuyigura nk'amase y'ikizungu bashobora kuja hamwe bashobora kugenda bagakomanda kontineri yose ariko ari umuntu umwe ntavyashoboye no kwigisha abantu yuko bashobora gutera imbere bagiye hamwe ari nk'igihugu cya Ethiopia mu myaka ya 70 Ethiopia cyari igihugu akaroye kubukene kuko twarabona kubonesha kure abana ba Ethiopia bari ku magufa gusa ariko uyu munsi igihugu cya Ethiopia ni cyari igihugu tubona gifite n'indege zikomakomeye gifite ubuhinga bukomeye javuye kuko bateje imbere cyane cyane uburimyi bagakora n'amakoperative abarimyi n'aborozi bakorera hamwe
icyegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu OCHA mu Burundi cyerekana ko mu mwaka wa 2017 abantu bari bakeneye imfashanyo byihuta bangana n'imiliyoni zitatu mu gihe cyo cegeranyo cyategekanya ko mu mwaka wa 2018 ivyo biharuro bizoba bijitse kubangana n'imiliyoni zitatu n'ibice bitandatu no kuvuga ko ivyo bitegere bizoba byiyongeye ibice 20%. Muri abo abangana n'imiliyoni 2 n'ibice 4 nibo bagowe gusumba abandi mu bijanye no kubura ibyo gufungura nabi ibijanye n'uburaro indero amagara y'abantu hamwe n'ubukene bw'amazi meza nk'uko biri muri ico cegeranyo ciyamirijwe na leta y'u Burundi ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubisigure ko gato inkuru twari tubemereye ko tugaruka ko muhinga bw'ivyuma ntibikunze ko dushobora kuyumva yari yerekeye rero ico abanyamurenge bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bagona ku migwano imaze iminsi ihuriza imirwi itandukanye y'abarundi aho muri Kongo iyo mirwi harimo Red Tabara bikanuganuga yuko harimo abaje bava mu gihugu cy'u Burundi baje kubarwanya Tuandenize mu gihugu cy'u Rwanda aho kutumvikana kuri hagati kwa yaborozi b'amafi mato mato hanuweguriwe isoko yo gucungera ikiyaga cya Kivu kiri mu karere ka Rusizi mu rengerazuba bw'u Rwanda akomeje kugira ingaruka ku bari batunze n'ubucuruzi bw'ibiva muri Kivu ivyo bituruka hanini ku kutumvikana ku giciro abarovyi bagurirwa ko umusaruro wabo hamwe rero bagaca bashima kwitwara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bahabwa amafaranga menshi Shamakuru Jugi Amerika Temistokro Mutijima yarakurikiranye ino nkuru reka ayitugezeho
nta rujana rumwe twabonye kandi hano abashana barahari bare mu mazi rwose barobye n'ukugura n'ugurisha batari kumvikana natwe rero tukabipiramo
abo ni bamwe mu bacuruzi bato biganjemo ab'igitsina gore batunzwe no kurangura isambaza bakazigurisha mu masoko atandukanye haba muri Rusizi ndetse no hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaza impungenge batewe no kuba batarimo kubona izo barangura ndetse ubuzima mu ngo kuri bamwe busa n'ubwahagaze kuko ubu bucuruzi butakigenda
twageze hano saa 12 za mu gitondo tuje hano gushaka injanga tugeze aho tubura injanga bakabazijyanye mu gihugu cya Kongo twabonaga mituweli twebwe ari uko twacuruje injanga tukabona amafaranga y'ijwara ko twacuruje injanga tukabona iby'abana barara twacuruje injanga none icyo mwari cyose kirarangiye bamwe muri twe nta urakora ku njanga ngo acuruze
nageze hano kuva saa moya ejo naje ndirirwa hano we ndahiraho nose nk'aba bana babonaga mparangenda nkaza bakaburara nyumva ngo zina kwabo bana ngeneye mituweli kandi nahanye kwa kuri urubaho azaba hehe nzagatahiraho
iki kibazo cyatangiranye n'isubukurwa ry'uburo uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu cyumweru gishize kiraterwa n'ubwumvikane buke buri hagati y'abakora umwuga w'uburobyi ndetse na projet pêche ari we rwiyemezamirimo bivugwa ko wahawe na leta uburenganzira bwo gucunga ibikomoka mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Amasezerano bivugwa ko yasinywe hagati y'abahagarariye ihujo ry'abarobyi, iry'abacuruzi b'ibikomoka ku burobyi mu kiyaga cya Kivu muri Rusizi, ndetse n'uwo mushoramari yambura abarobyi uburenganzira bwo kugira ahandi bongera gutanga umusaruro wabo ataraho kuri projet pêche, niyo ntandaro y'ubu bwumvikane buke. Abarobyi barayabona nka yaje kubahombyaho kubungura.
Tuzigezana bakadukerenza kandi bagashaka kuzitwara ku gahato mbega. Baguha amafaranga bifuza b'ubwabo mutumvikanye nk'umukirambega. Icyo kibazo gituma zitagera hano.
Baje basanga umukira wanjye nari mfite ari kumereza 31. None ngeze hano bampa 24. Ubwo se inyungu mfite ni iyihe? Urumva igihombo dufite?
Iyi soko ryari ryiza. Ariko abacuruzi binjiye muri projet de pêche. Nibo bishisoko twebwe abarobyi abacuruzi bari kugura ku munzani ni twebwe baguriraga tukumvikana icyamaso nicyo kibazo dufite rero kugera ubu
uko byagenda kose ariko uko gukwepana hagati ya projet pêche n'abarobyi birakomeza kugira ingaruka ndende zirimo n'imibereho mibi ku bari batunzwe n'ubu bucuruzi cyo kimwe n'abaguzi ari nayo mpamvu basaba inzego z'ubutegetsi kubatabara. Inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo ziravuga ko barobyi bagomba kumva izo mpinduka mu micungire y'Ikivu kuko ibyo bakuramo ari umutungo kamere w'igihugu atari uwabo bwite. Bwana Mushimimana Ephrem umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi ati
"Ni umutungo kamere, ni umutungo w'abaturage, ni umutungo w'Abanyarwanda ubugira n'uburyo ucungwa n'amategeko n'amabwiriza abigenga. Icyari cyemenyejweho rero nuko abarobyi banyuze muri koperative yabo y'abarobyi, iniyo y'abarobyi, bararoba bagahereza projet pêche ku giciro bemeranyijweho, projet pêche igahereza koperative y'abacuruzi bisambaza ku giciro nabo bemeranyijweho n'impande zombi uko ari eshatu, hanyuma koperative igahereza abamambure bayo ku giciro none bemeranyijweho.
Ibitari ibyo nabyo ubutegetsi bukavuga ko bwiteguye gufatira ibihano batazubahiriza ayo mabwiriza. Icyakora ku ruhande rw'abarobyi baratsimbarara ko batazemera gukora bahomba kandi babona hari inyungu, aho bavuga ko uwo mushoramari ntacyo abamariye mu mikorere yabo. Byumvikana ko mu gihe nta gikozwe mu guhuza izi mpande zombi mu maguru mashya ngo zumvikane neza ku biciro, umusaruro w'abarobyi b'Abanyarwanda ukomeza kwerekezwa muri Congo mu gihe mu Rwanda baguze amaso yaheze mu kirere. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubandanirize ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cha kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu abatumire ni babandi nyene batatu honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabana Frodevu honorable mwaramutse
mwaramutse neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagenzi banje turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose
murakoze ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi n'umukuru w'umugambwe Sabana Frodevu nyakuri yagijyanda daye ucinga naye Nibizi mwaramutse
nanje ndabaramukije ndaramukije bagenzi anje ndamutsa ni kwatumiza bose kandi mwakoze kudutumira
murakoze nawe turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana n'umukuru w'ishyira hamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ucinga naye Ndikumana mwaramutse
se kandi turashimye ko na mwadutumye utuze gusangira ikiyago
gutekana ko amatoro 2022 atuha basubira kuvyara izindi ntambamye numva ko yabikenewe
naho retwe tuvuga duti harakenewe ibiganiro bibera ngaha mu Burundi bijyohora neza ingene amatoro yagenda neza abadashobora kabavuga ko afise ibibazo by'umutekano niyo bazobagenza bo bari kumwe ingene bawuronse naba uronde bazobacungere amatuganiro bujumbura
teradusozera ikiganiro Faustin Ndikumana hakogwa iki kugira ngo vyukuri ibi biganiro bihuza abarundi bisi bihebe bishimishe bose
ubwa mbere hoho nagirambire mugenzanje Kefa ikibazo cy'umutekano bakirikanye individuelle n'icy'umuntu ingendo nagira ndayiha y'abarundi umuntu ahaze acayumva ko abarundi bose bahaze wenye mufise umutekano kawumva indujemo uhaze none nyuma ndawufise sinshagukira uri hanze eje ndavugira uri mu bigenda muvugira
ubwire kwa batawufi
kirashira kwa tijego yego ndatigego je ndamusubira nari nshavugira no uri muri tano
ariko nayo yavuza tumba kwa tawufise
babashugere wari mu kambi y'impunzi wari mu kambi y'impunzi niba byivugira rero kandi kibi kibazo we ntuzo zagahanye uko natayatashe
ngo nako gukire
ikiri cyambe icya kabiri ibyo kuvuga ngo hangunga baradinkirwa nibi kicanye bagira gute igihugu cyuri cyagiye kwikiza politiki ingwa n'injyane za politiki hari impunzi iyumba majana by'abakandi nga Burundi by'abanyarwanda by'abatanzania urazibona nga kubera ku Burundi ariko ufite impunzi bihumbi
ubwo nta mpunzi z'abanyarwanda ziriho mu bihugu byo mu karere
kibanzu ndiki
bacha ko batari mu Burundi bakaba ari mu bindi bihugu
jewe nakubwiye mu hakari ka East African Community nimba uvuga yuko hari amakamba ya zanduta zandi bihumbi 100,000 amajana ivyo nibigaragara ni kuvuga ariko ikindi gihugu gifite ingwara n'impunzi ni Sud Sudan muri East African Community nivyo bibiri urumva rero iyo kiri mu gisingwane za politiki ingene zazananye ziza ku biringo by'umukuru w'igihugu cyane n'ibiki biza bigenda bera gute abantu bose barabiza ibyo njya kuza ntavyo kuza ngo guhindura amabwizi washingiro se kugira gute ibyo ni ibintu bisanzwe leta iraje guhindura ibyizi washingiro ni nk'uko reka ndakubwiye ni nk'uko n'umukuru w'igihugu ashobora gusubira ubuzoza ashobora kuhindura akazanye inzaga akavuga ati nsubiye kuri ryariyo nta burenganzira afite
none ni kesi y'indefinisiyo ari no guhaka gushya
urumva ariko nakwereka rero ibyo kuzamura abaye mu imi abarundi ibibazo dufite zo kumana tubiganira nagira ndababwire ibibazo dafite cyangwa kuzo tubiganira
ariko yavuga ati
banza ndi
biganira i Burundi
oya rero urumva ariko ndakubwira je ndakubwira ibyo kwangira i Burundi ko ndakubwira ngene bigeze hari igikurikira ibyo biganira ko ndavuga rero bazoguma wanashaka kuvuga ati odra do 2020 igihugu cyo muri kimwe kiratujara mu bukene tuburiyo tujya abantu bazoguma biyumvira inzego zizohinduka azoza n'abandi tugira iki ibyo jewe ntabwo wabimbwira ibyo ni ibintu bisanzwe wahayumvira uno munsi gutya ejo akiyumvira ukundi icyo cyo ni cyambi ikindi ibiganiro byatangiye kuri kubera bira hanze ushaka kuvuga ati ndi ko ndari inzoka mbega ngo tujye inzoka
ukananiba
n'umurizo wamaze indwi zibiri ejo bundi bari mu biganiro ingurudoto indwi zibiri bakaganira arizo mpapuro zingira umwami ingo ya politika wakatiro na chirelo vya ogaro uyaratangu rakavuga ti awanya politika dushiri nguvu imbabe inyungu za achinyuma mkaki tamaro kufuga chungira ti nimuze tuje mkayanza tuwezi urufadu hundi agaruka mulika akabiti mkayanza nyungu ya anjeni hiri mihama kiriro ya anjari hiri ya likaravuga urabyumva urumva runati rero vye ugaro uri nawe hanze ati danje kwa rumuteka ashaka byumviro ndabisikirize ente mugabo no murundi sumu ya mahanga kandi kuba ngo abanyamahanga no bari kwacugira rese yo gutegura amatora ivyo uko iyo federal rutyo mukayanza ntiyagizwe n'abanyamahanga y'abarundi federal rutyo y'entebe yagizwe n'abarundi ivyumviro biriko ravugira yarusha igirwa n'abarundi n'umuntu afasha mu kirundi kuva kera umushinga naruzuriza abantu batase
muri sita wane prodebu hakogwa iki imisogo na mikeye
eh simusege bona mikeye banze twumvirize
hari
utunenge tumwe tudushaka tubona budushaka twokosogwa umuhuza yategerejwe kufata ibintu umuntu akabikora neza umengo yasoshe no wata ataboneka mwibi biganiro
umuhudu shate kufuga
president Museveni ni nawa rongo ya nakakariri
utileo na
jahabu ya nabiterele kanije umufasha wiiwe uko umvisi umufasha asano wido
utileo muhuda na aseruki
na aseruki harageze kukoni nao bazo haraporo yu raporo wa muhaye na irabe neza hama afate ningingo iyo nama wakurubi hugu izoba nayo nayo nye nikuye kuraba kujira imbono imwe kujiki wazo chumurundi bara umengaraga y'undarabe ku cyado cyo Burundi bagira imboni imwe nkuko ubundi burere iyo abyutse ibibazo bagira imboni imwe turakeneye ko bagira imboni imwe kugira ngo tuve mwizi ngorane ikindi gikenewe twegwe muri Frodebu tuzobandanya dushigikira inzira y'ibiganiro nubu tudatiko turaterera tuko turaterera tuzaba dushika inzira y'ibiganiro
bibereye Burundi bibereye hanze ntangora
mu Burundi ntiharagera kuko ariho bene wacu bateza kugera cyo baterere bafise ingorane bati jewe ntamo mutima ngina mutekano numva
ariko bo baronderera inzego zibacunga umutekano
baka mbega kuki kubera iki bo baronderera nigenda muvugane nabo mbega kubera iki mubatiba batinya mbega bavuga ati ngo tubivugane wabuvuga ngo ndaba guhaye gusa ni mubivugane yumve ko mu mutima bayerasi ire ariko uvuga ngo ndagutegetse ngo ngende icumwe nabari siko bigenda iyo muri politiki umuntu yahunze uramurasi none nk'uwo muntu ari mu ikambi y'impunzi woje ari imodoka ngo pakira ngo ucuze muzana mu Burundi hari ibimenyetso abona
uyo mushira hamada hani dacaje politiki yabagije ko abanya politiki mushira imbere inyungu zanyu gusa hari harakamuwe
muri rusangi uri kuraraba urade n'ingenzi imigambi ha mu Burundi vuka urabona ko ari ibintu gushira imbere kuko nta kuntu ngaha mu kigihugu ugira ngo cyuba ngo havutse umugambwe ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri
ngo cyuba nyakuri gusa
oya
niyo mugambwe wavutse
yego muri ko araba nyakuri ziri mu Burundi ni nyinshi si iyo nyene muri ko araba niyo byagenera kurikirana ni iryo jambo nyakuri ryarononye ibintu by'imigambwe umuntu wese ashaka kugira ngo asambure umugambwe wiwe azana kandi kandi icyo rero ni kuko usanga kuba ko kubutegetse kutari kure bivuze ko yemeje kuza kandi ngo na zitatu abandi bari kuwafata ndege nta kibazo wumvamo
ukibagira ikirere
nabo nyene bikubita gashi bemere kucana nabandi kugira ngo batore umuti kwibazo turimo kuko umwe wese agira icyaheba ari opposition igira icyaheba ari muvansi igira icyaheba batera intambwe kugira ngo baturondere ikiduhuza tube muri aka kaga turimo reka turababaye abanyagihugu barababaye cyane
urakoze reka nsozerere kwa Kefani bizi hakugira
ubwa mbere twifuza yuko ibiganiro zobandaniza mu Burundi kugira ngo benshi bashobore kubizamwo kandi zoba byiza cyane ariko bidakunze yuko biza mu Burundi dusaba ariko abitunganya gutegura ikindi cica yindi session bakaraba neza ko abantu bose batoshaka kubyicara
iyo bera hanze
navuze ko twe twifuza ko bera mu Burundi mugabe bidakunze ko bera mu Burundi ivyikibazo ntizo bintambamye cyatubwira duti bizo bera hanze ikibazo mugabo boraba neza bakumviriza abazo byitaba bose kwishaka kubyicaramwe kubizamwe bose kuko nkuko mwabyumvise ivyo duherukamwe bigira kane harabataje bafite basigura izo no munsi ya gatatu twe nitwagiye twize dusigura zumvise niko umufasha w'umuhuza cyangwa umuhuza ubwiwe narabukuntu tunganya ibindi biganiro kuburyo impande zose zishaka kwicarana yumvise ikazo cy'umuntu umwe wese naye ibintu byo kwivumbura ngo ivyo naka yasanzwe sishaka kuvyumviriza utafashe n'umwanya ko musigura kwizo bintu atari ivyo ibintu by'agashavu babigabanye bagire umutima ukwihangana kuko uri kurahuza abantu utegerezwa kwihangana kuzereka ibiganiro je neza yuko tugarukiza ngaho ku ntirano zacu hanyuma
ubuye gukora kimwe
twebwe
abanyafrodi bunyatu
iragijyana cyo turakora tuko turitegura amata mwaka 2020 ibiganiro byavyaheze cyanke bitaheze ko turazo yuko ikintu nyamukuru gikomeye mu byerekeye ibiganiro ni ngene abanywanyi bacu bazabitunganije umva karanga mutima bazokwita amatora bazoyacungira rwego ntagire icaba ivyo nivyo bikomeye kuko abarundi barayamaze ati akimuhana kaza imvura ihise idushaka kurindira ngo maka ibiganiro bitaranzwe amatora twe tugatotegwa amatora dukeneye ko tuzoja mu nzego tugira inzego zikomeye zishobora guhangana na bya bibazo fosanya avuga nga cyo twakora twebwe
urakoze cyane nawe ugumye mbona fosi atari ku rutoki umusogo wo n'umwengira ngo hari akandi wagomba gusongorera
kuko nije ngirizwa guhereza kuko hatanguye umwe warakurikira urya nije
usongore usongore
uburundi bukarata abatora miza mu 2020 inzego nizize zikomeye ari inzego bamwe biyamiriza abandi basubira zuguru zuguru kwa kundi ibibazo bizotwugariza ibe byinshi cyo gituma rere
kirakama
umubuza wewe nanyarutse kuko bamuhi iyo raporo kujya numufasha bamuhi raporo akura akazi kiwe kandi ibiganiro byaramaze gutangura bikaja n'umuhuza leta n'ushobora kunyishura kubakurikira akedo kwaso gutya ngibikunda hategeza kuba kiretse ayo ako karere kabuze kakerekanye ko kanani wenyene kagabo bizaba bimara maja akurirwa vati kato kiratunani bana maze kubitura bitegeza kubakurikira uko bitegeza kugenda
binaniranyeho cyabi
inde
binaniranyeho cyabi
yaca cyo muri bindi ivyo ndio habuze amahoro abantu bataka kwiyumvira nabi kandi ndio ndashaka gukingira kugira ndibibe hanyuma no ubona kare karetse utuvuga tuti none eske inyo ya afrikani zo idakuza za rasoze rivize kuza akarere kababanye kitwa mu kanani iyo nere ya baba yibihugu byo ngaha iyo bihagaze
iteka rya bajyo bari
iteka rya bajyo bari hagaze
urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibuta yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abandi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kitiganira
murakoze kandi tukama twita kugira duterere igihugu
urakoze gushimire nawe honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Estabanya Frodebu wakoze kitaba kinyiganiye
nanyu mwakoze cyane kwabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bugira ubuhuza abarundi buto debukikwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu nihire
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi nibutsa yuko umukuru w'umugambwe Estabanya Frodebu kuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino kiganiro
nanje nabashimiye naho mudutumiye tuzobitaba
ndimubanije mu banyu no mu vyanyu na butaha
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ni mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ejo saa 10 muzobe hafi ya maradio kugira ngo mushobore kumviriza muri sanga bariko barabatunganiriza no ngaduce dusozerera ikiganiro n'amakuru twa ibiganiro n'amakuru twa twafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda kuri kano kanya makoze nshuti bakunze muri kumwe natwe Fatuma Limasi Kalala yegeranije amaji hamwe na engineer Nashwan bafatikanije nanje Diane na haze twari kumwe kuri micro twe mitwifurize kwandanya muranirwa muri byo murimo ahanje tuzongera ejo igice saha 7 mu kiganiro muri sanga.